Turashimiye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio ijuri yobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe zimwe mu ngingo ziyagize. Umuriro wadutse mu ngoro ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika y'Epfo wasenyuye igisenge cimwe mu nyubakwa z'iyo ngoro. Turabigaruka ko handi hato ku mugabane wa Amerika, leta zuzu umwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano ya AGOA. Navyo twabibateguriye, tunabafitiye n'umwanya wo kubandanya mwifurizanya umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2022. Sangwe ikaze. Amakuru yacu tuyahere muri Afrika y'Epfo, aho umucanwa wadutse mu nyubakwa zikoreramo inamashinga mateka y'ico gihugu no musi kwa Mungu wononye vyinshi birimwo urusenge rw'iyo nzu n'igihande kinini c'inzu casenyutse cose. Umushikiranganje ajejwe inyubako yabwiye amenyeshamakuru ko ata muntu uwo mucanwa wahitanye canke ngo ukomeretse. Icateye umucanwa gushika ino saha ntikiramenyekana. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa nayo yavuze ko hari abamaze gufatwa ku mvo z'amatoho za kandi yizera ko bazabatanguye guhatwa ibazo. Yagize ati bisa nkaho ivyuma bijejwe kuzimya umuriro mu mazu bitakoze nkuko vyabwirizwa. Abazimya muriro baje kuzimya bakijije ibitari bike. Inyubakwa ikoreramo inamashinga mateka ya Afrika y'Epfo yubatswe mu mwaka w'1884 iri mu gisagara cha Cape Town, ikaba igizwe n'ibice bitatu birimo ivyubatswe mu 1920 no mu 1980. Mu kiringo kiri munsi y'umwaka inamashinga amateka ya Afrika y'Epfo yadutsemwo imicanwa inshuro zibiri. Mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze, insinga zakoranye ko zateye umuriro muri iyo nyubakwa. Zaritekanije kwigenekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri, president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ashikiriza ijambo ku makungu n'abanyagihugu ba Afrika y'Epfo ari muri iyo nyubakwa yadusemwo umuriro. Umuvugizi w'inamashinga amateka yavuze ko ijambo ryiwe atakirahinduka azorivuga naho ashobora kurivugira ahandi atari muri iyo nyubakwa. Nenetse ku masonga nkitangura, leta zuzu umwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. President Joe Biden yagabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano azagiriza guhonyanga agateka kazi na muntu n'itembagazwa ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze agateka kazi na muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigre, mu gihe Guinea na Mali ivyo bihorwa ihirikwa ry'ubutegetsi vyagirije ivyo bihugu yose vyegekwa ko Amerika isigura ko binyuranye n'amategeko agenga AGOA. Guhagarikwa muri ano masezerano ya AGOA bishobora kuzogira ingaruka ku butunzi bw'ivyo bihugu bivuye ku bidandazwa birimwo ivyo gukora impuzu vyatwarwayo bivanywe muri Amerika atamatagisi n'amakori arinze gutangwa. Ubuserukizi bw'ivyo bihugu bitatu i Washington DC ntaco buravuga ku bihano vyafatiwe mu kwezi kwa 11, ariko twibutse ko Joe Biden akigabisha Ethiopia umushikiranganje ajeje ubucuruzi muri ico gihugu yari yavuze ko Amerika iramutse ivanye Ethiopia muri AGOA vyoba bibabaje kandi vyogira ingaruka mbi ku bana n'abagore bigasubiza inyuma ubutunzi bwari sununuye. Aya makuru yose abagezeho ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya tushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Just let it go, sawa sawa, sawa sawa, sawa sawa.
Nongere ndabahikaze ntuti bakunzi bijwi rya Amerika ndanabipfuriza umwaka mwiza w'2022. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu no munsi tugihebera mwebwe mwatungikanye intasho zo kwifurizanya umwaka mwiza.
Jeri twa arakaza erwa mutumba nyabuye intara mikomine musonga ati intara ya rutano ndabipfuje umwaka mushasha nipfuje umwaka mushasha abo muhira mama nabo tuvukana bari mu rutana aba nipfuje umujyango wa data wacu n'umujyango wa data wacu kurubone bose ndabipfuje umwaka mushasha nkaba nipfuje na mama atagira umwaka mushasha wa demire bende uwabere wa mahora
nitwa niyo nkuru Alice nkaba mvuka mu ntara ya Kirundo komine Ntega nifuje gutasha mama wanje naho numvise kagwa ari mu bitaro ndamuremesheje azokira nkaba nifuje gutasha na mukuru wanje yitwa Shimirimana Virginia na mukuru wanje yitwa Jane na mutoyi wanje yitwa Vestine bari mu Kirundo nyene n'umwana yitwa Nimbona Diane ari mu Kirundo n'abantu bose banzi ku izina rya niyo nkuru Alice bari mu Kirundo nkaba ndabifurije umwaka mushasha w'2022 uzabera umwaka mwiza bazowutangura amahoro bawurangiza amahoro Imana ibaheza agiye.
Nitwa wa Maria Chanera nkaba mvuka mu rushubi komini sare umusozi cirisha agatsimbira imigezi nkaba nifujije gutasha mama na papa nabo tuvukana ndayikeza Soranje aba mu rushubi hama niyo nahabonye Kerema apfuka mu rushubi nyene Kwizera Marite tuvukana hama Nduwayezu Marite tuvukana nyene tuba musaza nje tubana ama Kwizera Fabrice senge abaha mukirekura nkaba nongeye gutasha muyomba nkaba ndabifurije umwaka mushasha na senge nyene na mudoga abaha mukirekura uyu mwaka ubabere mwiza wa Demire Vende
ngenda kumana porote umutomba gitwe komini Matongo ntara ya Kayanza anasha kwikuritse mwaka mushasha umujyango wanje mere bene wacu abere gucumi Sabimana Efarazi n'uri nyanza ra kosorata ariwe bita mama Janine makamba aho bita mu mbugo niho atuye niho mugawe wasanzwe arobera umwaka w'2022 wabere mushasha ubabere muhire bawuronkemo mu bintu bishasha ngo bibifungurwa umutekano tanangere eka twese tukaba dukomeye tukaba twese twipfuriza umwaka mushasha w'2022 kandi n'umuryango wanje kwaba ukomeye kandi abana bari bagwaye bose bakaba bakomeye.
Just let it go, sawa sawa, sawa sawa, sawa sawa.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karirimbo ni sawa sawa karirimbwe na Bruce Melody mu gihugu cy'u Rwanda kano karirimbo kari mu mudiho witwa amapiano umwe mu mudiho wasusurukije abatari bake mu 2021 reka rero twumve ubundi butumwa bw'abakunzi b'ijwi Amerika.
Sana tukane nemera yemeri nkaba mvuka ku mutumba wa Nyarubanga ku komine kibaga intara ya Makamba nkaba nifurije umwaka mwiza abagenzi banje bose banezerekwe abagenzi banje bari muri Buterere Kamenge Gardinoro abari Makamba Mukayogoro abadesrama bose ndabatahije umwaka mwiza n'ibihe byiza.
Izina ryanze ni Shimirimana Virginia nkaba mvuka muri komine Kiremba izo ni Musasa Mutumba Kivoga intara ya Ngozi ndamukize papa Andrea Gwabuzisoni ndamwifuriza umwaka mwiza nifuriza n'umwaka mwiza mama Mbarusimana Rehoneya n'abo tuvukana muri komine Kiremba nyene ku musozi Kivoga no namusazanzeho bitaburi kukeyizayi na Constantino ndayegamiye nabo nyine ndabipfurize umwaka musasa nabo nyine ari muri Kivoga nyene komine Kiremba mutumba Kivoga uwo mwaka w'2022 utubere umwaka mwiza ndayipfurize ko muhotera imbere Imana babe hafi mu byo mukora uko basazanze ari ku mahari abari ku mashure ndayegamiye ari ku ishure amashure yarangize neza nayizayi nawe nyene n'umwigisha akaza akora nawe nyene kamerere neza kagende neza icyo nicyo ndabipfurize
Jeri kwa Bizimana Leonari nkabamvuka mu ntara ya Mwaro umusozi Kigarama komine Ndavu kaba nipfurije umunsi mukuru papa na mama bashikanje bofe wanje itwa Ernest nkaba nipfurije umwaka mwiza na bofe wanje itwa Claveri ari muri komine Ndavu umusozi Kigarama nyene abanda bose ndabipfurije umwaka mwiza bage bayugire mu imigisha
Jeri nkuko bisanzwe nitwa Prosper Bimenyimana mvuka muri Murambya komine Rutegama mutumba ni munyinya abanshaka kwipfuriza umwaka mwiza hamwe na Noheli nziza abagenzi bose banze ku izina rya Prosper Bimenyimana cyane cyane abavyeyi banje nipfuriza na Sheri wanje Joseline nipfuriza na badaliste dukorana ngaha bo bose no kwirwa ndavuga mu ntuze mu mazina ndavuga muri rusange abanyamurambya wacu ndabipfuriza umwaka mushasha bazowuje ntuzobaje
Jeni twa bukuruso ni yanga bamvuka muri komune Gishubi ntara ya Gitega ndatahije papa Salvatore Nyabenda ndabifuje umwaka mushasha bose nkaba ntahije na mabukwe batadira sindakira supes ni ari muri komune rya Soro nkaba ntahije na data uko muri komune nyere rya Soro ndabifuje umwaka mwiza
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Alinga Hongayire mu karirimbo kiwe Rendezvous na karirimbo kanyuma Gahongayire yasohoye mu 2021 twizere ko kariko karabafasha gutangura neza umwaka w'2022 igice cya gatatu c'ibiganiro vy'uno mugoroba tubandanirize ku makuru yaranze igisata c'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana niwe yabiduteguriye
uyu mwaka urangiye watanguranye n'iduga ry'ibitigiri vy'abandura umugera wa COVID-19 aho mu kwezi kwa mbere honyene umugwi w'igihugu watangaje ko abanduye bo babitumye n'imisi mikuru yarangiza umwaka w'2022 abanduye baboneka hanini mu bisagara benshi bari bagwiriye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Umushikiranganji yarajejwe amagara y'abantu ico gihe yaciye hamagarira abanyagihugu kwipimisha hamwe no kubahiriza ingingo zo guhangana n'ico kiza, agira akavuga ko n'ibihano bizoja ko kubatazobishira mu ngiro.
Muri abo rero amajana 284 twasanze harimo abandi bimugera wa coronavirus bashika 30, kandi hari haheze amezi arenga 2 ata muntu yanduye hagati mu gihugu. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugwanya sida buramenyesheje ko abene gihugu basabwa kwiyubara ariko bakabandanya ku mirimo y'iterambere. Ku bantu bose bagiye hamwe n'uwo batuye ko coronavirus isabwa ko bokwipimisha ku mavuriro y'ubure ivuriro rya Bwiza Jabe, Kamenge na Ruziba, naho atakimenyetso na kimwe bo babibona. Ubushikiranganji busubiye gusaba bushimitse abajejwe gutunganya aho hose ahurira abantu benshi kwitaho gushiraho ibikoresho byo gukaraba n'amazi meza n'isabune, hamwe no gupima ubushuhe hose bishoboka abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'izi ngingo mu gihugu cyose guhera igenekerezo rya 2021. Wowe yoca ku binizi ngingo yotangisho ihadabu
naho biruko muri ico gihe nyene abanduye bagumye bongerekana gushikaho leta yongereza ikiringo cyo kugumiza ukwabonye ne ingenzi zinjira ziva hanze y'igihugu kiva ku masaha 72 kugishika ku minsi 7. Umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ico kiza waciye utangaza izindi ngingo harimo kugara imbibe abasohoka n'abinjira mu gihugu ntibaba bacemerewe kurengana, kiretse abasohoka n'abinjira biciye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Iyo ngingo yamaze amezi hafi 6. Ingingo abanyagihugu basabwa gukurikiza ntizubahirizwa na bose, nk'uko bivugwa n'umuremesha Kiago mu ntara ya Muyinga ari mu bari bajejwe gukora amahimiriza yo kugwanya COVID-19.
Nuko kumbure hari gihe babifata minenegwe bakabifata minenegwe bakabona nk'ukumengo hari bamwe bamwe bibone kumenga n'icyo kiza ntakihari cyo ahimirije cyane ukabona y'ukumengo harimo kubagora, ariko imyumvire icyo bita kumva no gufata ibintu mu ntoke, kuko burya inyigisho ni kimwe, kuzishyira mu ngiro nacyo ni kindi. Twebwe aho tugeza turigisha, ariko kuzishyira mu ngiro ucumengo bikeneye yuko haba civi gukurikirana gusumba mbe kubera iki utabishize mu ngiro. Ivyo navyo iyo urimo urabigirira umuntu akuze ucumenga inyungu ntizigaruka kuriwe, ahubwo twebwe icyo tuye twigisha na cyane cyane ko umuntu kwikingira ari byiza gusumba ukwivuza.
Bamwe mu banyagihugu bo bafata iyo ngwara nk'icitwazo ko bashaka gushika ku nyungu zabo. Uyu ni umwe mu bakenyezi bari basanzwe bakora urudandazwa ndengambibe.
Kandi none twanumvise yuko iyi ngwara burya ni business, nari iri ni business kwere. Iyi ngwara uri kurabiraba ni ingwara, iyi ngwara yabarimo arikorera ibyashara byabo mu Burundi. Iyi ngwara iyo yabaye twatwaraho siyo kabisa. No muri Tanzania nabo nibayemera, nabo bavuga yuko iyi ngwara ni business yo mu bazungu barimo barihigira ubugari nabo nyine. Igikore no gusenga nabyo kuvuga yuko woyikingirizana kwijana nibikunda wawiriwe no mu isoko ugaragura amafaranga ntuzi wayazanye ntuzi uko byagenze wagira mu iruka yambira abana wagira mu iruka gira iki nibikunda beka nkubuye batwugana kujya barikize mu Rwanda yewe kaya batware bacu nibirambi bahangame ko gaba ko dabakomeye amasha ahubwo ijya kuvuga ko batwuguranira mu nzu natwe turi ko badukora kuko nti asida hamba urufu abaye biza biraza bikatusiga ibindi bikaza twogira ingwane gusoma twa turi mu nzu.
Kubera ingingo leta yafashe mu kugwanya umugera w'ingwara ya coronavirus hari imijyango yahagiriye ingorane uretse abagwaye n'abitavye Imana, twovuga hanini iyari beshejweho n'urudandazwa na cyane cyane rukogwa n'abakenyezi mu ntara zegereye imipaka. Aba ni bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Muyinga.
Abantu bapima tugiye kurangura ni bakeya cyane. Atwegwe nk'abakenyezi turahura n'ingorane ukagenda kurangura ibidandazwa bukira utarashikira ngo ngoronke umuntu agupima kwakira bukeye ukararayo na bukeye ukararayo bigatuma no mu ngombera abakenyezi benshi biriko biratuzana n'ingorane zotuma twahukana umenga abagabo bacu ntibemera yuko twagiye kurangura.
Twebwe rero nk'abakangurira amahoro ni ukuri biranatugora rwose kuko dusanga abakenyezi bakora bahomba, kandi mu byo twiyemeje ari kubahimiriza kujya leta ibisaba kugira ngo bisununure mu muryango. Icyari kibereye ni uko kumbure bafata ingingo kimwe nabivyo bidandaza bishobora kuza bakaraba ingene bishikira abo bakenyezi batarinje gutama batarinje gushira ko ubwo buryo bundi
ishyirahamwe ry'abakenyezi bikorera utwa mu Burundi ryaciye risaba abadandaza nk'abarenga imbibe ko botezurirwa mu gihe hokomezwa kubahiriza ingingo zo kugwanya iyo ndwara. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye niho leta yafata ingingo yo kugurura imipaka yari yugawe isigura ko abandira umugera bari bagabanutse icyo gihe. Onyuma yaho abagwayi b'umugera wa corona barahavuye bariyongera cyane mu gihugu, aho twovuga nko mu ntara za Kirundo, Ngozi na Gitega, aho ku munsi bashobora gupima abanduye umugera bashika kuri 140. Nka komine ya Kiremba icyo gihe yabonekamwo abashika 272, Kirundo nayo 220. Ku rwego rw'uburere bw'ubuvuzi 47 buri mu ntara 18 zigize igihugu hatowe abagwayi 896 mu burere 21 mu minsi ine gusa hari mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Ibitigiri bitari bwigere biboneka mu ntara zo hagati mu gihugu. Inyuma y'iminsi mike niho igihugu cemera kwakira urucanco rwa mbere rutanzwe n'ibanki y'isi yose ko mu bwoko bwa Sinopharm. Vyabaye igitangaza kuko Uburundi hamwe na Eritrea nivyo bihugu bibiri ku isi byari byararahiye birarengwa ko bitazokwakira incanco. Naha nyene leta yabandanije ivuga ko izoshikira abagwiteje nk'ingaruka mbi itazobibazwa, ari nako guca ihamagarira abanyagihugu kugwiteza ku bushake bwabo. Tadendi Kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'icyo gihe.
Ni ikete Banki Mondiale yashikirije umugwi w'igihugu jejwe gukinga no kuvura COVID. Muri iyo kete bafite icyumviro yuko boshobora kuduha incancu bakazana incancu. Cyo kimwe n'abandi bamaze kubivuga muri Afrique Centrale CAC, twebwe icyo dukora no gutegura aho dushobora kuzishira. Mugabo byumvikana yuko twebwe tutagiye gutangura gucandaga abenegihugu, ntawe tuzosaba kuja kwicandagisha. Mugabo bishitse umuntu akaba bikeneye izo ncancu gihe bazaba bazizanye, so no munsi ntazirashika urukeneye ishobora kugwiteza. Rero byumvikana yuko ivyo bindi ntibiraba kwarukira ngo twishure kuri rikete, kuko iyo bandikiye umugwi w'igihugu uragira icyo bivuze ko izo nizo ngo zafashwe gushika ubu yuko imiryango yuguruye. Twebwe abagize umugwi badusabye ati mwebwe mworondera aho mutegerezwa kuzishira, ibisigaye bikazokurikira.
Umwaka ugiye kurangira Burundi bumaze kwakira urundi rucanco rw'uwo mugera ko mu bwoko bwa Johnson and Johnson, naho gushika ubu ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu udashira habona abamaze kwicandagisha. Naha hanini mu gisata cy'amagara y'abantu havuzwe cyane umugera wa COVID-19, haribonekeje indwara y'ubukangwe mu ntango z'uyu mwaka urangiye, aho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwashikiriza ko iyo ndwara yabarazananye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urucanco rwaratanzwe ku bana bo munsi y'imyaka 5 mu kwezi kwa gatatu. Mu bijyanye no kugwanya umugera wa SIDA, leta yashikirije ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 kuva mu mwaka urangiye ko igeze ku ntambwe ishimishije mu kugwanya uwo mugera. Mushikiranganje Sylvinze y'Imana ajijwe amagara y'abantu ari muri komine ya Bugenyuzi y'intara ya Karusi itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 guheza uwo mwaka w'2021, umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya SIDA yabivuze afatiye ko ibice birenga 99% by'abagendana uwo mugera buronswe imiti, kandi ko 92% muri abo batakigira umugera mu maraso. Ariko kandi uwo mushikiranganje yaravuze ko hakiri intambwe yo gutera na cane cane mu bijanye no gukingira abana bavuka ku bavyeyi bawanduye. Ishirahamwe rijejwe gushigikira abagendana umugera wa SIDA INSS rivuga ko nyabuna n'ingwara z'ivyuririzi zikarira abagendana uwo mugera ko zibabangamiye, kandi ko leta ikwiye kubifata nkama. Jean Gapia arongoye INSS yabivuze kuri iyo tariki yahariwe kugwanyikiza SIDA.
Kubera iki? Kubera kuva dutewe isi yose igiriwe ingorane n'umugera wa COVID-19, OMS iravuga yuko ibihugu vyose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36%. Ivyo rero ni vyinshi cyane, kuko kugira ngo tugwanye umugera wa SIDA duhera mu gupima. Iyo rero tugeze aho tutagipima, tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza. Turi mu murunani witwa coalition twishinze kuva mu mwaka uheze ko tugira indwi yo kugira isekeza go gupima. Muri iyo minsi indwi twagize, ibiharuro twabonye kuba kenyezi bagenda n'umugera wa sida bafise ingorane ya cancer ya col de l'utérus birateye ubwoba ko twabigize ubujumbura tubigira mu Kirundo tubigira igitega aho rero mu Kirundo n'igitega bobo ibiharuro biragira no muri 34 kwijana ni byinshi cyane aho twabikora twari kumwe n'abategetsi twabasabye yuko mu mugambi uri kurakogwa wo kugwego rw'igihugu ari wo mugambi dukorerako kuko bagiye gutangura uwundi waheze ico batocibagira kuko abagenda mugira wa sida nivyo abatari bake muri iminsi tumeze neza mwababonye ariko tugira twicwe nibindi izindi ngwara zifata cane cane abakenyezi bagenda mugira wa sida nico gituma rero nariko ndatera kamo nsaba na cane cane kandi ko nabo bakenyezi mu kwivuza boze baribuka kivuza kare nibivuze byarengeranye kuko ari kare barashobora kubavura
Jeanne Gapia abandanya avuga ko umugera wa COVID-19 waje usongera isibe mu bijanye no gupima umugera wa sida
OMS iravuga yuko ibihugu byose muri rusangi byarasubiye inyuma mu gupima ku bice bigera 36 kwijana ivyo rero ni byinshi cyane kuko kugira ngo tugwanye umugera wa sida duhera mu gupima iyo rero tugeze aho tutagipima tuzohava dusanga atacyo tugishobora gukiza
mu bijanye n'indwara zidakira kandi zitandukira naho abagwayi ba kanseri baridoga ko badahabwa ikibanza gikwiye bafatiye ko hari indwara zitirirwa ubushikiranganje ku bw'ivyo Nyandwi Agrippine Narongo ishyirahamwe ry'abagwayi kanseri hamwe n'abacivuza aheruka kugira icyo asavye umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ku banyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru
hariho ubushikiranganje bugejwe amagara y'abantu ariko tubiravye bavuga kugwanya ikizaruho nyanganda sida mu byo bavuga baravuga yuko sida bayigwanije ku rugero rushimishije ariko rero tugebwe abagwayi ba kanseri cyangwa abakivuza twumva umenga ntiturimo twagomba tubasabe ku izina ry'abagwayi ubushikiranganje ubu bushikiranganje bwitaho amagara y'abantu bukongera bukagwanya indwara zidakira zizandurwa n'izitandurwa gutyo ubwo bushikiranganje ntibwagira iryo zina twese tuzokwiyumva yuko mu bintu byo guharanira amagara y'abantu natwe turimwo muzaha mukoze ayo niyo masabo nari nagomba kubatura
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati
mugabo ntuvuge ngo bushikiranganje buhinduye izina ngo niho cyo bibona no kuraba mu by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugejwe na kanseri irimwo igituntu kirimwo malariya irimwo no kuvuga yuko politike kugwanya kase niyo wasabye kwikwiye kujaho kandi gushika ubu ndazi yuko kase ndazi yuko ubu batanguye kuyifatira mu ntoki kandi ndibaza yuko biriko bigenda neza reka twongere akariro kuko ni ingwara igoye kwikorera mbere igoye kurusha umugera wa sida David iyo rero reka tuyize ko nawe nyene tumenye ingene byogenda
mu rwego semabu basanze indwara zidakira kandi zitandukira zititaweho umuvugizi w'igwo rwego Sylvain Habanabakize avuga ko byaba byavuye ku nguvu zashizwe mu guhangana n'umugera wa corona ariko akabona ko nyabuna hari akwiye kongereza ibikorwa mu kuzitaho kuko aribo bahitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku rugero runini
birukira iki kiza cya corona kuko urazi ukuntu candukira kirateye ubwoba ugacumenga cibagije kwitaho izindi ndwara aho twovuga nk'izi ndwara dufite mu France maladie chronique aho zitikije ingana mu bihugu cyacu twovuga nka kanseri twovuga nka diabete twovuga n'ama hypertension arterielle uri kuraba ibiharo bitangwa n'ubushanjwe bw'amagara y'abantu mbere na OMS izo ndwara zitana abantu benshi cyane rero kuraba umenga izo ndwara zibagiwe kandi ziko ziratugandagura
umwaka ugiye kurangira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremeje mu kiganiro hari abamenyesha makuru n'abanyagihugu kwikwiza cya COVID-19 gisa n'icyatwaye ingufu nyinshi ariko ku gihugu kigiye guhagurukira n'izindi ngwara zibangamiye amagara y'abantu.
Akanunga duce dusozerera ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya, dushimire abagize urara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoma ari kumwe na Joe Diana nini na Hazwe. Ndabikiranwe nongera kubifuriza umwaka mwiza w'ihumbi 2022. Tuzongera ejo mu kiganiro muri Isanga azo ari gihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mukurindira, mugire ijoro ryiza mubanye no mu byanyu.